Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Jean Marie Ndabashinze.
Mwaramutse canke mwiriwe bagenzi mwese ba radio Nzamba agateka kawe turi ku munsi wa mbere genekereza rya 10 umwaka wa 2022 turabahaye ikaze makuru twabateguriye naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Karahaze mu gisirikare cy'u Burundi abasirikare baca gukurikirana inyigisho za gikomando bahasiga ubuzima indwi muri bo ni bamaze kumenyekana mu kiringo cy'indwi. Ibyo bikaba biteye amakenga abasirikare bibaza yuko bahohoterwa mu myimenyerezo bakoreshwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ngo nirive mu gacerere rigira icyo rishikirije mu guhagarika agatotezo kariko karakoregwa impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi ya Tanzania. Muraza gukurikira bamwe muri izo mpunzi murano makuru. Biracagoye ko igisata cy'uburimyi kibisoko giterambere mu gihe isi bandanya kwaga kubera igwirirana ry'abantu. Leta irasabwa gushyiraho politike yo kugabanya imbyaro. Muza gukurikira Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orukome murano makuru. Ndasubiye kuba ikaze mu kanya ido n'ido ry'aya makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Duhere ano makuru kuri no nkuru iciye bugufi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yakiriye ku muhinga mukuru wa mbere intumwa z'u Burundi zirongowe n'umushikiranganji ajejwe yinjira ry'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko ugwaruka n'inkino n'imico kama ambassadeur Ezekiel Nibigira. Izo ntumwa zari zizanye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nkuko tubisoma ku rubuga rwa Twitter rw'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ibiganiro ngo byari bishimikiye gukomeza ibijyanye n'ubucuti hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri. Imigenderanire yari yatosekaye kuva mu mwaka w'2015. Abasirikare indwi niwe bamaze kwitaba Imana mu kiringo c'indwi irenga gatoyi mu gihe baba ariko baragira imyimenyerezo ya gikomando nk'uko mu gisirikare bavyita. Ibikorwa by'iyo myimenyerezo bibera igitega bikaba byaciye biba birahagaritswe. Amakuru ava mu gisirikare akamenyesha ko byaturutse ku mahiri bakubiswe n'abakoresha iyo myimenyerezo. Basaba abajejwe ibiro bikuru bya gisirikare gukurikirana neza ibibera muri komando. Inkuru twateguriwe na George Nimenya.
Iyo myimenyerezo ya gisirikare biti ya gikomando yatanguye mu ndwi ya nyuma y'umwaka uheze w'2021. Ibyo bita gutwikurura vyabaye mu munsi w'Imana inyuma y'umunsi umwe Noweli yarayirangiye itariki 26 z'ukwezi kwa Kigarama. Mu ndwi imwe gusa iyo myimenyerezo itanguye hapfuye abasirikare indwi bari mu myimenyerezo ya gikomando. Umwe muri abo basirikare akaba yari intwazangabo yarivuye kwiga mu gihugu cy'u Burusiya. Amakuru ava mu gisirikare akavuga ko abo bose bapfuye boba bishwe n'inkoni zarasanzwe batanga inyigisho za gikomando bita instructeur commando mu Gifaransa.
Turabaza cyane ibintu bikorabera muri centre d'instruction commando i Gitega. Aho mu nzu imwe gusa centre commando itanguye ishobora gutakaza ubuzima bw'abasirikare indwi cyane kubera ko iyo centre commando isigaye imeze nk'amacumiro. Ubwa mbere ingorane ifise ntabaye bari karishye isigaranye uhibereye aba kwita ngo ntibakingire nta kintu na kimwe kitwa formasi imitwe yabo kiriyo ni ugukubita bakica gusa n'akamaramaza aho umuntu ashobora kwita inkoni umuntu mu musaya ngo twivuga aho gukora kubona aho umukandida ashobora kuva amaraso n'amazi mu matwi kubera amakosa yakubiswe n'izo mburabugirire icyo kintu n'akamaramaza umuntu nkawe musangiye akazi ubwo bumenyi ariko aratanga n'ubumenyi nyabaki yatubaza cyane.
Abasirikare bagasaba umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare abajejwe ibikorwa vya gisirikare mu biro bikuru vya gisirikare jetwa hamwe n'abajejwe igisata c'ubuvuzi mu gisirikare gukurikirana hagufi ico kibazo.
Turasaba jetwa gukurikirana ico kintu cane kuko iyi sesiyo n'akamara maze kubona duhamba abasirikare indwi undwi imwe centre commande itanguye bagahemba imiryango ngo nikintu cakorona cabahitanye abo tanga inkuru y'imbaho n'abo kwa muganga baba babonye abantu gupfa kwabo n'ivyo basiga bababwiye ko ari traumatisme y'inkoni yonyene. Turasaba uwujejwe amagara y'abantu mu gisirikare DSS ko imbere ko centre commande itanguye bogire examen generale abantu babaje kugira izo information barabe kuwaria forme muzi ni nema gufa kuwaria forme muzi ni zindi zingo zindi igizuma vili wumu
inyuma yiru fugu wawo basirikare indugi bariko bakora imyimenyerezo ya gikomando twamenyesha ko haheze indugi irenga iyo myimenyerezo ihagaritswe kugira babanze bige neza ico kibazo ariko hakaba hari nabandi bari ku musego kubera mahiri bakubiswe nabo bigisha ivyigwa bya gisirikare bitanisurikite radio inzamba agati yakawe kuri ico kibazo twarondeye kuri telefone Colonel Florbert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ariko nitwashoboye kumuronka
arakoze George Nimenya mu gisata cy'umutekano muke ibiziga bibiri by'abagabo nibyo byatowe mu ntara ya Makamba ku mutumba wa Nyarubanga muri komine ya Kibago no mu ntara ya Rumonge umusozi Gahini muri komine ya Bugarama hali mugitondo chokuru w'Imana warangiye jo amakuru dukura mu ntara Rumonge avuga ko ico kiziga catowe muri yo ntara cari catemaguwe mu ntara ya Makamba naho nkuko amasoko ya radio inzamba agateka kawa bitumenyesha ico kiziga catowe kimanitse ku giti cy'umwembe abegereye uwo muhisi bakavuga ko atoba yahuye ahubwo arabashatse guhubya amatohoza mu kumumanika ido nido na trifide kani wako
Munara ya Rumonge umugabazi ku izina rya Naonca Jeremy avuka ku mutumba Kayombe zone na komine Bugarama yatowe ikiziga mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana igihe cy'isaha zibiri n'igice ikiziga ciwe kikaba cyari mu ishamba rya Gahuni ngaho nyene kuri uyu mutumba ababonye ico kiziga bavuga ko yishwe n'abantu bataramenyekana bakaba bamwishe bamutemaguye kuko umubiri waboneka ko wuzuye ibikomere ico kiziga kimaze gutogwa abajejwe intwaro n'igi polisi bakaba bahavuye bahagera ku mvo z'amatohoza ikindi kiziga kikaba catowe mu ntara ya Makamba akaba ari umugabo azwi ku izina rya Bukuru Winston afite imyaka 45 ava ku mutumba Nyarubanga muri komine Kibago nawe ikiziga ciwe kikaba catowe mu gitondo kuri uyu w'Imana kimanitse ku mugozi ufunditse ku giti cy'imyembe uwo mugabo w'imyaka yababa 45 ngo akabaye ba yari yahuye naho umuryango wiwe hamwe n'ababanyi bemeza ko yarabanye neza haba mu nziwe canke mu kibano amakuru ava ngaho mu babanyi no mu muryango avuga ko yavuye mu nzu hafi saa 3 z'ijoro avuga ko agarutse araheza ntiyagaruka amatohoza y'igipolisi akaba yaciye atangura ni mu gihe mu ntara ya Makamba nyene hari hatowe ikiziga cy'umuhungu akiri muto hari kuri uyu wa gatatu ababonye ico kiziga bakavuga ko yari yanizwe araheza aja gutabwa ku mutumba Ruvuga wa komine Mabanda imbere yo guhambishwa niyo komine aho atari bwamenyekana umwidondoro
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvune nyamukuru zitatu urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
Akana akamo ka radio inzamba agateka kawe
Turabandanya makuru twabateguriye mu yavugwa mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania igikorwa cyo gutemagura imirima y'ibitoki n'ibigori mu ikambi ya Nduta ahasanzwe haba impunzi z'abarundi ni mu gihugu cya Tanzania none munsi ngo cabandanije ico gikorwa kikaba cyakozwe kuri uno munsi wa mbere mu gatondo bamwe muri izo mpunzi bavuganye na radio inzamba agateka kawe bagasaba ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho iby'impunzi zahise guhagarika ibikorwa by'agatotezo izo mpunzi ziriko zirakorerwa n'inkuru ya Vanessa Muhiteka
nk'uko amakuru dukura ngaho mu ikambi ya Nduta avyemeza mu gatondo ko kuri uyu wa mbere abashungusungu bajejwe umutekano w'ikambi bagendutse babandanya gutinda ibiterwa biri mu mirima y'izo mpunzi z'abarundi ibitoki bitari bike hamwe n'ibigori bikaba byatemaguwe iyo nyifa y'inzego za Tanzania ikaba idashimishije izo mpunzi zikayibonamo akarenganyo babandanye bagirirwa izo munzi zisabisha hamwe hese ya gutura umuti w'ico kibazo
isekisa cyo gutema imirima y'ibitoki n'ibigori yabananje kuri uyu munsi wa mbere mu nkambi ya Nduta iyo mirima ikaba itema kugwa n'abasubusungu bagarikiwe na polisi tukaba dusubiye gutira kamo abacijwe agateka k'impunzi hasi na leta ya Tanzania guhagarika vuba bwango icyo gikorwa kigahitse kuko atagikozwe ntankeka ko inzara izo tumara narijya imfungwa turonka ari nke cyane.
Ibyo bikorwa byo gutemagura ibiterwa biri mu mirima y'impunzi bikaba byatanguriye ku munsi wa kane w'indwi iheze bikorwa n'igipolisi cya Tanzania kiri kumwe n'abasumbusungu. Iryo totezwa impunzi zivuga ko ziriko ziragirirwa ziyongera ku ihagarikwa ry'agasakisaki rimwe na rimwe mu masaha y'ijoro zigirirwa bamwe bamwe mu basirukira abandi mu mpunzi zaje ziva mu ikambi y'impunzi ya Mutenderi. Uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rutarashobora kuronka kuri telefone abarongoye ikambi y'impunzi ahindutsa ngo batange umuco kuri iryo totezwa rivugwa n'impunzi.
Vanessa Muhiteka arakoze igisata c'uburimyi ngo higiye kwitabwaho bikwiye kugira Burundi bushike kwiterambere rirama ibyo byarabishikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ni mu gihe yari masengesho yo mu ntara ya Muramvya aho yari yagendeye ariko mu ishyirahamwe Orcom gishinze kugwanya abagibiturire n'abasesagura amatungo ya leta babona ko nyabuna ibyari bikenewe gukogwa vya mbere bitarakogwa. Gabriel Fyiri arongoye Orcom asigura ko mu bikwiye gukogwa ubwa mbere leta ikwiye gushyiraho politike yo kuvyara ku rugero kuko abantu babaye benshi ikagura amatongo mu guhindura uko abantu bubaka hamwe rero nuko leta ikwiye gushyira amahera akwiye muri ico gisata c'uburimyi. Twumvirize Gabriel Fyiri arongoye ishyirahamwe Orcom.
Leta yategekanije mu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri turabona neza yuko aya mafaranga ari amafaranga atari make kuko arenga amamiliyaridi igihumbi n'amajana indwi. Mwaya amamiliyaridi igihumbi n'amajana indwi ibice umunani ku ijana nivyo vyahawe igisata c'uburimyi n'ubworozi mwishirahamwe Orcom. Rero twebwe tukabona neza yuko aya mafaranga ari make narijya muzi neza ko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwafatikanijwe n'ubushinzwe bidukikije. Ibyo rero tukabona neza yuko naho yagiye araduga kuva mu mwaka bibiri n'umunani akava ku bice bibiri n'uduce tune agaja ku bice umunani ku ijana twebwe tubona neza yuko aya mafaranga ari make cyane arico gituma mwishyirahamwe Orcom tubona yuko hakwiye gukogwa ibintu bine kugira ngo ibyo umukuru w'igihugu yipfuza ko igisa c'uburimyi cotunga Abarundi bishoboke. Twe tubona ko ibintu bine bigomba gukogwa. Ubwa mbere nuko hoshigwaho ibice nka 20% bija mu burimyi n'ubworozi kuko ndabibutse yuko Abarundi ibice birenga 90% batunzwe n'isuka. Ivyo rero murumva neza yuko ataco bishobora gufasha igihe byoguma guke. Ica kabiri tubona cokogwa nuko igisata c'uburimyi n'ubworozi coronka ahantu hakwiye. Ubu rero leta yo cikora ikindi ca kabiri kijanye n'ugushiraho ibitwita ibigwati abantu basubiye kubaka uko bagombye mugabo bakubaka hamwe. Kandi mukubaka hamwe nuko hoca hajaho kandi ikigira gatatu bakubaka baduga hejuru n'imiburi iburi umuntu akubaka inzu igeretse rimwe. Icyo ni cya gatatu. Cya kane tubona ko cokogwa nuko leta yokora ibishoboka byose umugambi wo kubyara ku rugero ukaje imbere ku buryo ibi by'uko umuntu usanga byara abana batanu kuko ibiharuro bihari byerekana neza yuko umupfaso n'umwe mu buzima bw'abyara abana batanu amwayene. Ibyo rero murumva neza yuko bidashobora gufasha kuko murabizi uko iminwa iba myinshi ifungura niko naharimwa hagomba kuba hanini. Rero tugasaba neza yuko ibyo bintu byokogwa.
Imbere yo gusozera ano makuru twabateguriye tubabwire ayavuga mu gisata c'inkino igikombe ca Afrika umupira w'amaguru caraye gitanguye Cameroon yacakiriye ironsi intsinzi ku rukino rwa mbere muri basketball, naho mu Burundi imigwi ya Dynamo na Young Sisters yarayitahukanye ibikombe by'inkino zari zatunganijwe kugira ngo hamenyekane imigwi yifashe neza mu bigeme no mu bagabo muri kino gihe. Ninguru dushikirizwa na mugenzi wacu Frank Kaze.
Umugwi wa Young Sisters warabitangaje abakunzi ba basketball mu Burundi gukwirahira Gladiators yari yaserukiye Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu mu mpera z'umwaka uheze. Iyo migwi yagenda ibangabanganywe, ariko uwo mugwi wo mu ntara ya Ngozi ukaba wagiye kuronka intsinzi mu minota ya nyuma ku manota 57-52. Kara kanyamuneza rero ku bakunzi b'uwo mugwi watahukanye igikombe n'amafaranga y'amarundi miliyoni 3. Mu bagabo naho igikombe cyatahukanye Dynamo itsinze Gymkhana ku manota 79-68. Umugwi wa Dynamo biraboneka ko wasubiriye gukomera inyuma y'umumenyereza Olivier Ndayiragije awugarukiyemwo. Dynamo nayo yaciye ihabwa igikombe n'amafaranga miliyoni 6. Mu mupira w'amaguru naho igice cya kabiri cy'igana ry'u Burundi bwose caraye gisozereye umunsi wa mbere. Kuri uwo munsi rero wa 16 w'ihiganwa, Message Ngozi yatsinze Rukinzo ku bitsindo 2-0, ni navyo Burundi Sport Dynamique yatsinze Flambeau de l'Est, Vitalo yatsinze Musongati ibitsindo 2-1, akaba ari navyo kandi Buja City yatsinze Bumamuru, Top Junior yatsinze Flambeau du Centre igitsindo 1-0, Le Croco banganije na Aigle Noir igitsindo 1-0, Olympic Star na yitsinda Kayanza United igitsindo 1-0, 1-0 kandi nico Atletico New Oil yatsinze Royal. Muri izo nkino 8 rero hakaba hinjiye ibitsindo 15. Mu gikombe cya Afrika mu mupira w'amaguru naho Cameroon yavifashemo neza mu kuronka intsinzi mu rukino rwa mbere y'ibitsindo 2-1 imbere y'umugwi wa Burkina Faso. Ibitsindo vya Cameroon vyose bikaba vyinjiye kuri penalty zatewe na kizigenza w'uwo mugwi Vincent Aboubakar. Mu rukino rugira kabiri, Cape Vert yatsinze Ethiopia igitsindo 1-0. Umugwi wa Ethiopia ukaba wakinye udakwiye kubera ikarata y'umutuku yahawe umukinyi w'inyuma ya Red Belay kuva ku munota wa 12 w'urukino.
Arakoze Frank Kaze, mwakoze mwebwe mwese abariko baradukurikira. Bagenzi bacu batororokanije ano makuru nabo ndabashimiye. Jean Marie ndabashinza niko ndabashikiriza. Twese hamwe turabifurije kuroranirwa. Muze kugira amahoro ngahi wanyu.